Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, nyedirwe mu basuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoro.
Yagerageje kumya ekleziya kujya ngo ipumye murongo wa Yesu Kristu, kandi abandanya arona n'ingene isi izunguruka izana ibibazo bishasha, kandi agerageza kubitorera inyishu.
Uwo ni Musenyeri Evariste Ngoya Goye, Arkepiskopi Gatulika wa Bujumbura, avuga bimwe mu bikorwa by'ingenzi byaranze Papa Paulo wa VI Kiliziya yagize umutagatifu. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yageze mu gihugu cya Ethiopia mu ruzinduko rw'iminsi 5 arimo ku mugabane wa Afrika. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yahamagariye impande zose zirebwa n'ibibazo muri Siriya gushyira mu bikorwa ihagarika ry'imirwano. Mu karere impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu nkambi ya Kamanyola iherereye Iwalungu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavuye muri iyo nkambi zihungira mu gihugu cy'u Rwanda. Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yahamagariye impande zose zirebwa n'ibibazo muri Siriya gushyira mu bikorwa ihagarika ry'imirwano. Ni mu gihe akanama k'umuryango gashinzwe umutekano ku isi kagomba guterana kuri uyu wa gatatu gusuzuma impamvu umwanzuro w'ako kanama usaba ihagarika ry'imirwano utarubahirizwa nyuma y'ibyumweru bibiri ufashwe. Iyo nama yahamagajwe n'Ubwongereza n'Ubufaransa. Umwanzuro wo guhagarika imirwano wari ugamije korohereza ibikorwa by'ubutabazi kugera kuri za miliyoni z'abantu bakeneye ubufasha bwihutirwa. Ku wa mbere, amakamyo y'imiryango itabara imbabare ntiyashoboye kugemura ibiribwa n'izindi mfashanyo zikenewe n'abaturage batuye mu burasirazuba bw'akarere ka Guta kubera imirwano. Abahagarariye iyo mirwano bavuga ko guverinoma ya Siriya yabujije abakozi babo gupakira imiti n'ibindi bikoresho muri ayo makamyo. Imirwano ikaze yakomeje kuri wa gatatu mu gace ka Guta kari mu maboko y'inyeshyamba. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter, Heather Nauert uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashinje Uburusiya kubangamira no kudashyigikira ihagarika ry'imirwano. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yageze mu gihugu cya Ethiopia mu ruzinduko rw'iminsi 5 arimo ku mugabane wa Afrika. Ahageze mu gihe ministri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov nawe ari muri icyo gihugu. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba abo bayobozi uko ari babiri baza kubonana. Amasaha make mbere yo gutangira uruzinduko rwe muri Afrika, Tillerson yavuze ko uruzinduko rwe rugamije guhamya umubano mu by'ubucuruzi hagati ya Amerika n'ibihugu bigize umugabane wa Afrika. Yanenze bikomeye politike y'Ubushinwa ku mugabane wa Afrika, yavuze ko igamije guhoza ibihugu mu bukene n'inguzanyo zidashira zivanzemo ruswa igamije kubangamira ubusugire bw'ibihugu byinshi bya Afrika. Tillerson yemeza ko iyo politike y'Ubushinwa itandukanye cyane n'iyo Amerika ishyira imbere yo guha ibihugu bya Afrika guhitamo ibyo bifuza, ariko hashyirwa imbere imiyoborere myiza na demokarasi. Ibiganiro Tillerson azagira n'abayobozi b'ibihugu bya Afrika zasura birimo kurwanya iterabwoba, gushimangira amahoro no kuyateza imbere, imiyoborere myiza, ubucuruzi n'ishoramari. Muri urwo rugendo Tillerson azasura ibihugu bya Ethiopia, Chad, Djibouti, Kenya na Nigeria. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Bwongereza yahamagaje inama yihutirwa yo gusuzuma no kugezwaho amakuru mashya ku burwayi budasanzwe bwo mu Rusiya wigeze gukorera icyarimwe ibiro by'ubutasi bw'u Rusiya n'iby'u Bwongereza. Iperereza kuri ubwo burwayi burakorwa na polisi ishinzwe gukumira ibikorwa by'iterabwoba n'ikigo cya gisirikari gikorerwamo ubushakashatsi. Ku cyumweru nibwo Sergei Skripal yajyanywe mu bitaro arembye nyuma yo guhabwa ibihumanye bitaramenyekana. Uyu yahawe ubuhungiro mu Bwongereza nyuma yo guhererekanya intasi hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2010. Skripal w'imyaka 66 y'amavuko n'umukobwa we uri mu kigero cy'imyaka 30 basanzwe ku maduka ari mu mujyi wa Salisbury bicaye ku ntebe bataye ubwenge. Igipolisi cyo muri uyu mujyi cyavuze ko abo bombi byagaragaraga ko baziranye nta bikomere bari bafite, bajyanywe ku bitaro bya Salisbury. Skripal yahamijwe n'Uburusiya ibyaha byo kunekera ibiro by'ubutasi by'Abongereza MI6 mu 2006, akatirwa igifungo cyo kugambanira intasi z'Uburusiya ku Bwongereza. Yaje kubabarirwa mu mwaka w'2010 mu ihererekanya ry'intasi hagati ya Amerika n'Uburusiya. Umubano w'Uburusiya n'Ubwongereza waje magatotsi mwaka w'2006 ubwo Umurusiya Alexander Litvinenko wakoraga nk'intasi yicwaga azize uburozi yaherewe i Londres mu Bwongereza. Iperereza ry'Ubwongereza ryakozwe icyo gihe ryerekanye ko ashobora kuba yarishwe ku mabwiriza yatanzwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Guhangana gushingiye ku mategeko ajyanye n'ubucuruzi mu bihugu bikize gukomeje guhungabanya amasoko y'imigabane. Ibyo bije bikurikira ukwegura ku mirimo kwa Gary Cohn, wari umujyanama mukuru mu by'ubukungu wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cohn yeguye kuri iyo mirimo nyuma yo kutumvikana na Perezida Trump ku cyifuzo cyo kuzamura umusoro kugera ku gipimo cya 25% ku byuma bikoreshwa mu nganda. Cohn ntiyigeze ashyigikira icyo cyemezo. Atangaza ubwegure bwe, Cohn yavuze ko yashimishijwe n'uko yafashije gushyiraho politiki izafasha iterambere ry'igihugu, irimo itegeko rishya ku musoro yibaza ko ryagiriye akamaro Abanyamerika. Ku ruhande rwe, Perezida Trump yashimiye Cohn ku ruhare yagize mu gufasha kuzahura ubukungu bw'igihugu. Mu itangazo, Perezida Trump yavuze ko Cohn yari afite ubuhanga budasanzwe. Kugeza ubu ibiro by'umukuru w'igihugu ntibiratangaza uzasimbura Gary Cohn, dore ko uwari umwungirije Jeremy Katz yari amaze igihe nawe yarasezeye. Cohn yiyongereye ku rutonde rw'abandi bakozi bakomeye bakoranye bya hafi cyane na Perezida Trump bamaze kwegura mu gihe kitarenze umwaka n'igice Trump arahiriye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukomeze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu nkambi ya Kamanyura iherereye iwalungu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavuye muri iyo nkambi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu zihungira mu Rwanda zinyuze ku mupaka wa Kamanyura uhuza Kongo n'u Rwanda. Ibyo bibaye nyuma yaho izo munzi zibarirwa hafi mu 2500 zanze kwiyandikisha zibitewe n'imyemerere y'umugore bayoboka witwa Zebia Ngendakumana. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, umwe muri izo mpunzi Françoise Ndayisenga avuga ko bavuye muri iyi nkambi kubera kubaho nabi no gutinya ko Leta ya Congo ishobora kubohereza mu gihugu cy'u Burundi ku ngufu. Yabivuganye na mugenzi wacu Diane Ninahaswa.
Duhejeje kuja mu katuvuye Kamanyura tusubiza i Bugarama ku ruhande rw'u Rwanda, tuvuye muri Congo kuko Congo yaratwimye ubuhungiro twari tumaze imyaka hafi 3. Twashimye rero kunyaga amagara yacu turabe ko hariho bushobora gutwakira abo bafite umutima mwiza wo kwakira ubuhungiro.
Muvuga ko Congo yabimye ubuhungiro ariko baravuga ko banse kubandanya babafasha kubera ko mwanse kwiyandikisha biciye mu nzira impunzi zose zirinda kwiyandikisha biciwemo.
Baranse kwiyandikisha bakoresheje uburyo bwa biometri kuko bidahuje n'ukwemera kwacu. Leta ya Congo yari ibizi, yari yaratwemereye kutwandika bidakoresheje ubwo buryo. Hari hageze kwisohora amakarasa y'impunzi ko yari yemereye ubuhungiro mugabo isisaba hasere kwandika aricyo gituma twe twayangiye. Hanyuma rero ugiye kuyiraba uburenganzira bwo kuba impunzi ntibabutanga kuko wemeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biyometri babutanga kubera ibyatumye uhunga igihugu cyawe biguha ubwo burenganzira bwo kubimungira ikindi gihugu. Irusenda hari kandi irimwo hafi 2,200 birenga imurongo hari abandi bangana gutyo n'abarundi nkatwe bahunze igihe twahunga egume baremeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biyometri mugabo babubahaye atari uko bemeye gusa iyo yandikwa ari uko baraje icyatumye bahunga igihugu cyabo. Ikumva rero igituma wosima ubuhungiro ngo nitera twase kwiyandikisha gusa ikindi nacyo twari byicwe n'inzara twari tumaze amezi abiri arenga guhera umwaka utangura nta mfashanyo n'imwe twari tukironka atari uko baturonsa amazi gusa abantu batagira aho basoroma bugarije mu kandi akaco bihereza akaceto cya ruguru batagira icyo bafungura twari twumvise ko n'amazi bahora baduha bayahagarika mugaca mwiyumvira namwe ahantu hari abantu bangana gutyo batagira amazi zakorera amacinya tukagira tuti none se meye gupfa kuraba ko hari ahandi rero tworonka ubuzima bwiza bashobora kutwakira bakadufasha.
Abategetsi ba Kongo mwabasezeye mbere yo kuja ngaho mu Rwanda
twabasezeye kuko n'abanyere ntibigeze batubwira yuko ubwo burenganzira bw'impunzi batabuduhaye twabyumvise hanze
HCR nayo
HCR kubera itariki dufasha nta nicyo twari tukivugana urumva hasa nuko tana imigenderanire twari tugifitaniye nta n'abo twasize
ariko kandi iyo HCR muvuga ko itabafashije ngaho muri Congo ni nayo ikora kuri ayo mategeko nyene mu gihugu cy'u Rwanda murahava mwibaza ko baza kurenga ku byo basanzwe bakorera ko hama bakabakira nk'impunzi batabanditse
ubu tegetsi by'igihugu ni bwa duhubuhungiro HCR ikorera ku byo baziba basinzwe.
Ubu abategetsi bo mu Rwanda ngaho muri baje kubaraba bamaze kubabona hari jambo barababwira babakiriye vifashe gute
ubu niho bari bagitangura kutwakira ndamenya icyo batubwira niho twari tugitangura kubonana nabo ngira twahaza tumenya hanyuma icyo batubwira.
Muri rusange mungana gute
2,579 nitwa batwashitse twese nta makuru aravuga ko hari uwasigaye mu nzira nizigiye ko twese twaje kuko nta n'isanganya twagize mu nzira twaje neza baracungera umutekano wo muri MONUSCO badufashije baracungera umutekano mu nzira mbonenga n'abanyuma bamaze gushika
mwahaje n'amaguru
twahaje n'amaguru kiretse bimuga n'abari barakomeretse muri iyo ntambara yo mu kwicenda bashoboye kuronka imodoka yabafashije ikabunguruza ariko ibintu byacu bisigayeho nka byose kuko tutashobora kubyikorera.
Ari nk'ahamwe leta y'u Rwanda naho na HCR mu gihugu cy'u Rwanda bokomera kuri iryo jambo ry'uko atampunzi n'imwe bakira ku butaka bw'u Rwanda atarinze kwiyandikisha muri ubwo buryo mwumvuga ko butajanye n'imyemeranire yanyu muraheza muce mukora iki?
Tuguma twizigiye yuko twakirwa neza bamaze kumva ingorane dufite nabo nibaza ko bagaca baduterera hanze kugira ko bajya kutwakira neza.
Hari ico uwo muyoboka Zebiyange Ndakumana arababwira
uyaye tumuheruka akiri Burundi atarahunga mu 2012 nta kintu na kimwe turavugana nta jambo na rimwe tubwire.
Ndayisenga Jean Françoise murakoze kuri kano kanya muha ijwi ry'Amerika.
Murakoze nawe.
Urakoze nawe Diane. Ninina hazwe ku rubuga rwa Twitter ministeri ifite impunzi mu nshingano zayo mu Rwanda yanditse ko impunzi z'abarundi zisaga 2,500 zari zarahungiye Kamanyura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zinjiye mu Rwanda zinyuze mu Bugarama uyu munsi zivuga ko zihunze umutekano muke. Iyo ministeri n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bavuga ko bari kubakira babaha ubufasha bw'ibanze. Izo mpunzi nkuko narimbivuze zakiriwe ahitwa mu Bugarama. Mukanya umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana yavuganye na Bwana Frederic Harerimana, uyu akaba ayobora akarere ka Rusizi, atangira amubaza ibijyanye n'izo mpunzi.
Impunzi z'Abarundi babaga muri Congo zahungiye mu gihugu cyacu mu karere ka Rusizi.
Zaba ari zingahe umubare ya nyayo?
Twagira kugeza n'ubu ngubu turacyabona abaza kandi n'abamaze kuza bose ntabwo barandikwa, turacyari kubarura. Ariko urebye n'amaso bari hagati y'igihumbi na 500 n'ibihumbi 200. Ubwo mu mwanya uri buze bose bamaze kuva ku ruhande rwa Congo uko turi kubabona batugeze ho tumaze kubarora twaza kubatangariza byinshi bitandukanye.
Wenda niba mwavuganye nabo bari kubabwira ko bari guhunga iki?
Kanya ntabwo tukiri turatuza cyangwa se nabo ngo batuze ku buryo tujya mu byo kubabaza ngo barahungikiye. Urumva umuntu umubaza icyo ahunga umaze kumwakira, icyo dukora ni ukubanza kubakira, ibindi byo kubabaza icyo bahunga baza barabitubwira. Ariko haravuga bati umutekano wacu ntabwo tuwizeye. Ubwo rero nibyo tukirimo, turaza kubaha amakuru masaha ari hose.
Uwo yari Bwana Frederic Harelimana, ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi, yavuganaga n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana. Tukivuga ibijyanye n'impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania, ho haravugwa impunzi zigera kuri 30 zifunzwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru aratubwira icyo izo mpunzi zishobora kuba zizira.
Abenshi muri izo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta n'abaserukira abandi, abatwara amazone canke abahoze bayatwara, incabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Abantu bafatwa ngo ari abantu b'incabwenge, abantu b'ibiga n'ijambo bafite icyo boterana cyane cyane mu kunyereza ubusutunganyo. Ntitumenye iyo batora kubatwara, kuko usanga bafatwa mu masaha indwi y'ijoro, bagatwarwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi. Wamanuka ku gipolisi kukuraba ugasanga ntabahari, none z'abantu aho baba batumbiye tukabiriga tukabibura.
Imbere y'uko igipolisi kibafata, hatangura isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo. Imiryango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu bya politike, hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera Burundi. Ababo bobo barabihakana, ahubwo bakavuga ko ari iremenanya.
Babagiza ko batanze tere yo kwigishiriza mu Kirorero. Boba mwageza kuyo ngo yaba mu politike, ngo yaba kirokita rogeri, ariko byose nta fatiro bifite. Amakamwageza ko yaba zibigwanisha, ngo yaba kwigwanisha abaje kwibura. Na cyane cyane nk'abantu basanzwe b'incabwenge, usanga nyine twama umutima uhagaze, ahera n'abatakiyara mu mazu, ugasanga nyine bitewe n'ubuka.
Zimwe muri izo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri c'abamaze gufatwa ingene bangana, yamara bamenyesha ko bamaze kurenga 30 mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Bemeza ko ubu hari ubwoba budasanzwe, kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose.
Biragoye ne kari kamwe kamwe gutamenya ko uno umuntu agenda utazi ukuntu agiye. Biragoye kubwira umuntu wese ubu ntiyamwigenda gusa nkari akuwa bwamutekeye, dore ko ubona umuntu bamutora utazi ibyo ari byo. Biragoye frem ashaka ukuri nawe umenya igitigiri kumva ajya batoye umuntu babiriza ngo batora ryase. Biragoye frenezindo n'ukuri hasa buri wese abantu babaye infekitiwe babona yikumenya bafitecyubwira guti bumara bokabisa ntiboroherezwa kwiri hasa uwo ariwe wese turimo muri nyamwigenda ko kumenya bintu. Biragoye ko aho ari hose winjire ku mawika kumwana umwanya ushobora kunoga n'ukuri.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo, abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga, gusa basaba ko atawo beshegwa.
Abantu batwite hari abantu nyine bari barabatanze ko ari abapolitisiye, harimo nyine bamwe b'imbonerakure nyinshi. Rero nyine baragiye baramenyekana barabatanga ku gipolisi, ubu rero bariko barabegeranya nyine bamenyeka bose batandukanye mu matsinda nyine. Kuvuga hari amadrone yagiye aradondagurwa kuko ariko ari igigwa ibintu by'ibivirika. Ayo madrone abo bashaka dodone n'abo bose bariko barafatwa. Hari n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpangu nyine, izi mpangu badondaguye.
Mu bamaze gufatwa harimo abarenga 10 bamaze ukwezi kurenga bafunzwe. Bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district Kibondo, abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma, iyo kambi impunzi irimwo. Ivyo bice byose bihana urubibe n'igihugu c'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo. Basaba icyamwe mpuzamakungu HCR ribitaho ko ryofasha kugira ngo ababo barekugwe.
Namaze kutwandikira mesaje hanyuma batubwira ko bakomeye bari aho bari Kigoma, hanyuma batubwira ko ari nyuma ukwezi kwa kane cyangwa ukwezi kwa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi. Amatenga nyine aguma ari menshi rwose, kuko umuntu atake yagirizwa hariyo batatu babasanye musize. Abari nyamusize bashyira ku munani, hari n'abandi bashyira kuri batatu baba batwaye mu Burundi, kuko bavuga ko babafashe ka makade bagira. Amatenga turayasize ko bashobora kubaruka mu Burundi, kandi umuntu muto muto nk'atwegomba kuko biba bitoroshe.
Sijya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa. Mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro, harimo inkoho. bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumanya umutekano kugira ngo igihugu cha Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke. Icyo bikoze icyo gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagariye gutahuka ku bushake bwabo. Cyeklave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuve mu gihugu cya Tanzania tugaruke mu Rwanda. Urwanda ruravuga ko rutazavugurura amasezerano rwe rufitanye n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Urwanda ruvuga ko uwo muryango wanze guhindura imikorere yawo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Madame Murungi Providence umukozi muri Ministeri y'Ubutabera ishinzwe amategeko mpuzamahanga yabwira Ijwi rya Amerika ko icyemezo cyafashwe ariko guverinoma y'u Rwanda yasanze nta mpamvu yo kongera kuvugurura aya masezerano bishingiye ku mikoranire n'imikorere n'ubundi yari irabanjirije aya masezerano yari ikigiye iyo mikorere itari myiza. Uyu muyobozi avuga ko ibikorwa bya Human Rights Watch Leta y'u Rwanda yasanze nta burenganzira bwa muntu birengera ahubwo bifite impamvu zishe za politike aho kubiza uburenganzira bwa muntu. Ministeri y'Ubutabera ivuga ko hafashwe icyo cyemezo cyo kutavugurura aya masezerano ariko n'ubundi nta baruwa Human Rights Watch yari yanditse isaba kuyongera. Uyu muyobozi muri Ministeri y'Ubutabera bavuganye n'Ijwi rya Amerika yavuze ko Human Rights Watch yagiye yica amasezerano yari ifitanye na Leta y'u Rwanda. Asobanura ko mu gihe uyu muryango wakoraga raporo wasabwaga kubanza kuganira na Ministeri y'Ubutabera ku kintu ibonye kitagenda mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu mbere yo kugitangaza ariko bikarangira bidakozwe. Ni kenshi kandi hagiye humvikana ubwumvikane buke hagati ya Leta y'u Rwanda n'uyu muryango. Madamu Murungi ushinzwe ubutabera mpuzamahanga yabwira Ijwi rya Amerika kandi ko aya masezerano yarangiye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza uyu masezerano akaba atarongera kuvugururwa. Uyu muyobozi yavuze ko nta gahunda Leta y'u Rwanda ifite yo kongera kuyavugurura kuko uyu muryango wagiye ugaragaza imikoranire mibi na Leta. Leta y'u Rwanda ishinjije umuryango gukora raporo z'impimbano. Uyu muyobozi yavuze ko muri nyakanga 2017 uyu muryango wasohoye raporo ku Rwanda uvuga ngo abajura bose bagomba kwicwa. Uyu muryango Human Rights Watch washinjaga Leta y'u Rwanda ko inzego z'umutekano z'u Rwanda ko zica abaturage bagera kuri 37 mu burengerazuba bw'u Rwanda kuva muri Mata 2016. Iyi raporo yazamuye uburakari ku ruhande rw'u Rwanda maze Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ivuguruza iyi raporo idageragaho kwerekana abantu bari bavuzwe na Human Rights Watch ko bishwe yerekana ko bakiriho. Iki cyemezo kibaye mu gihe Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yiriherutse gusaba guverinoma y'u Rwanda ko yacana umubano na Human Rights Watch. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yashyize umukono ku iteka ryo kugira umutagatifu Paulo wa gatandatu wabaye papa kuva mu mwaka w'1963 kugera mu mwaka w'1978. Kubera ukuntu umushumba wa Arkidiyosezi Gatolika ya Bujumbura mu Burundi Musenyeri Evariste ngo yagoye azi Papa Paulo wa gatandatu yarabyiteze, yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Nayo nabyumvise mu minsi iheze ariko uyu munsi sinakurikiye amakuru sinarenze ko yabishitseko. Iyo ngingo rero twari tuyiteze kuko jewe nagize Imana niga i Roma muri iyo myaka nawe yagenwe kugira ngo abe papa mu bihe bitari byoroshe kuko hari muri 63 kandi agakurikira umupapa abantu benshi bakunda Papa Yohane wa 23. Aza rero Papa Yohane wa 23 yatanguye konsili ya nama nkuru atayihejeje
Vatikani ya kabiri
yego. Ubu rero yabaye Paulo wa gatandatu niwe yaciye abandanya kandi atari we yayitanguye. Murumva rero ntibyari bimworoheye mugabo yari umuntu w'umunyabwenge cyane kandi yitonda aricyo gituma rero yahavuye akayibandanya gushika yiheze muri 65. Mu nyuma rero twarigeze no kugira perenaje muri 75 nari ndongoye iyo perenaje y'abarundi twarashitse yaraturonka neza aratwakira. Umva rero naronse akaryo kenshi ariko kandi nari nibagiye kuvuga ko aribo yatwakiye mu busaserdoti. Urumva rero ndamuzi cyane kandi byarambimbaye.
Monsenyeri murashaka kuvuga yuko yari umuntu w'intwari kuko gukomeza konsili Vatikani ya kabiri ni ikintu cyari gikomeye kuko ni konsili yahinduye Kiliziya cyane.
Yego.
Ubwo mwavuga rero ko yari intwari?
nari ntwari cyane mu bwenge kumenyera kazi icyo kumenya isi y'ubu nyine meze niwe natanguye kugenda mu bindi bihugu bya kure nagiye muri Israel ya Jerusalem yaraje ngaho muri Washington kuri aba Nations Unies yaragende bihugu bimwe niwe yatanguye
yagiye no muri Uganda
kuma muri Vatican gusa ntibaje kure cyane bagarukiye mu Butaliyani mugabo we niwe yatanguye kuja mu bihugu bya kure
yagiye no muri Uganda
ego cyane
ubu noneho rero yabakarorero gute ku bakatolika by'umwihariko abakatolika bo mu biyaga bigari u Burundi n'u Rwanda
akarorero keza yoduha n'ingene yakunze ekleziya n'ingene yagerageje kugumya ekleziya kugira ngo ikumye murongo wa Yesu Kristo kandi abandanya arona n'ingene isi izunguruka izana ibibazo bishasha kandi agerageza kubitorera inyishu iyo niyo ngengo njyane ko karoro keza duha
Monsignore Evariste ngo yagwenda bashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Urakoze nawe Thomas Kamirindi kubw'icyo kiganiro. Mu makuru y'imikino ikipe Olympic Star yo mu Burundi yanganyije ubusa ku busa na El Hilal Obeid yo muri Sudan. Umukino wo guhatanira igikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Muri cyahiganwa rya Afrika yo kwiganirwa igikombe cya Afrika Coupe de la Confederation kuri uyu wa gatatu mu Olympic Stade Muyinga watanye mu mitwe na El Hilal Obeid wo mu gihugu cya Sudani ubwo rukino rwabereye ku kibuga Urukundo kiri muri commune Mwumba y'Intarangozi ubwo rukino mpuzamakungu rwa mbere kuri icyo kibuga nigwereye abanyamuyinga kuko umugwi wabo wanganije na El Hilal ubusa ku bundi inyuma y'iminota 90 y'urukino uko kunganya ni kwahimbaye abakunzi ba Olympic Stade nk'uko no yabibwijwe cy'i Amerika Umunyereza w'umugore Olympic Star nabunyene ntiyashinye kubona mu rukino rwa mbere abasore amenyereza bataronse igitsindo na kimwe naho yagaragije guhindura ibintu mu kibuga na Imana Hussein Welo avuga ko abakinyi biwe bakinanye igihababo
nabona kuri je mbona yuko ari akantu basi abahungu bacu tikiniye mu Burundi urabona bari suppression y'abafana sivyo bari suppression y'abafana ariko je ndaje yuko mamache roturu ashora kugira akantu oya sikuvuga yuko twashize ngo umwataka umwe wogende twashize abataka babiri ariko urabona ka discipline tactique bariko baragira basi twa twara kinye 4-4-4-4 sikuvuga ngo twara kinye match dufise umwataka umwe twakinyishije abataka babiri ariko urabona tugiye kuwataka turashyira abataka babiri tugaruse ku defender tuca tugumana n'umwataka umwe
no mu rukino rwa mbere rw'igihe higanwa rwabereye Bujumbura Olympic Star wari wanganije na Etoile Filante wo muri Burkina Faso ubusa ku bundi abo basore b'umuyinga bagiye kurondera inzinzi wa gadugu kandi barayizanye nta wuzi ko muri rukino rwo kwishura ruzohuza Olympic Star na El Hilal Obeid muri Sudani bizogenda uko mu bunyereza Hussein Welo avuga icyo giye gukora
urabona muri football byose birashoboka urabona twarakinye match contre FO twaranganyije Bujumbura ariko muri Burkina Faso tucatu kugira correction nayo match vraiment cyambere na dogwa turashimye imana twamaze kubamenya ingene bakina tugiye kukosora kugira matiro tu kugire resultanzi cyambere na bene dashimi imana kwanza ndabashima abafana urabona support yawe irakeneye muri football urabona umufana n'umukinyi wa 12 urabona muri football hari ibintu bitatu ari gusinda gusindwa no kunganya bategezwa kumenya yuko muri football ibintu bitatu birakeneye ariko twabuzwe no musha amahirwe yo gusinda yenda ziyo tugiye kukosora sivyo matiro tu kugira turondere intsinzi
urukino rwo kwishura mu gihugu cya Sudani akaba ari kugenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa gatatu turimo atagihindutse mu ntarangozi iri mu buraruko bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Arakoze Evariste mu makuru y'imikino kandi ku mugabane w'Uburayi muri Champions League mukanya Manchester City irakura na Basel hanyuma Tottenham Hotspur ihure na Juventus d'Otre yo mu Butaliyani. Shuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemasi Karala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mugire mugoroba mwiza.